abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko imipaka ifunguye ikibazo gisigaye gusa ku ruhande rw'u Burundi. Mu kiganiro yahaye radio na televiziyo by'igihugu ku gica munsi cy'uyu wa mbere, Bwana Albert Shingiro utegeka Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi yashimye ingingo yafashwe n'u Rwanda. Nyamara avuga ko ibiganiro bigamije kunagura umubano hagati y'ibihugu byombi bitararangira, bityo hakaba hataragera ngo Burundi bufate ingingo nk'iyo yo gufungura imipaka ibuhuza n'u Rwanda.
Icyo gihugu kibanye cyafashe ingingo zo kugurura ni byiza, mugabo natwebwe ku ruhande rwacu umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzobimamenyesha mu igaramenyesha makuru hamwe n'abarundi kugira babimenye, mugabo gushika ko y'amasaha iyo ngingo ntirafatwa, kuko rero turakorana kugira turabe ko imigendere yose igenda neza. Twibaza yuko ibiganiro dufitaniye n'u Rwanda biko bigenda neza biteye kure, mugabo nababwira ko bitarahera burundu. Nibyahera rero mu minsi y'imbere tuzobibamenyesha, hanyuma no mu gihe igihugu cyafashe ingingo yo kugurura imipaka naho nyine tuzobibamenyesha.
Nkibutsa ko ubu hagiye gushira imyaka 7 imipaka ihuza ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi ifunze. Ni nyuma y'aho icyo gihugu gishinja u Rwanda kugira uruhare mu igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015. Hagati aho u Rwanda narwo rugashinja u Burundi kubindira iyabarugabaho ibitero. Kuva mu bihe bya vuba, abategetsi b'impande zombi kuva ku nzego nkuru kugeza ku zibanze zihana imbibi bagiye bahura mu biganiro bisa nk'ibica amarenga ko ibintu bishobora kuba byenda gusubira mu buryo. Kugeza ubu ariko bigaragara ko abaturage banyotewe no kongera kugenderana bagisabwa gutegereza. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.